Ndabaramukije mwese banywanye b'ikiganiro kanguka mwe mwashoye kuzinduka no munsi numunsi wa gatanu zina ryanje ni Chris Ndikumana hari amajambo nashaka tuganira ndakunda kuganira amajambo nkaya kenshi ku munsi wa gatanu ndabibutsa ndabakangura benshi basamara bakibagira yuko tukutaje mu ijuru twese dushikira tugasamara nta muntu umwe adasamara kuko hari icuka cyo kudusamaza ariko ijambo ry'Imana riradukebura twese turakeburwa n'ijambo ry'Imana nje gituma nama ndabibutsa imisi yose kuko nabivuze yuko igihe ndaronka mission yo gutanga bino biganiro muri kanguka ndiho arashaka yuko twama twibutsanya yuko hari urugendo turimo dufise mission yo kugenda mwijuru nta numwe ariko aranyumviriza muri kino gitondo nifuza yuko tutojana mu rugo rugendo rwo mwijuru ndifuriza umuntu wese ko aranyumviriza ntihagire numwe azohusha ijuru kuko ijuru nico kintu cambere ciza twaremewe nico kintu cambere cyiza umuntu wese yokwifuza kugendamo sinzi ko muvyumva abantu turibesha tukiyatasha tukibohera kwisi ariko twugurutse amaso tugatahura ikintu mpamwe imana ashaka dutahura no munsi ko inosi irafise ahizo garukira inosi izovaho inosi izovaho mwende tukuranyuviriza inosi izovaho shaka kubaka ama etage shaka kugira etage ya mbere nziza shaka kugira amabarabara yinza hawo shaka kugira ibintu byose bibaho shaka kugira amatongo ugira ibintu byose winezereze ariko isi izovaho na wewe ubuzima bwawe buzovaho nka no kwisi cyo gituma hari umurongo wo kwibutsa no murongo wo kwibutsa muri Yesaya 65 murongo wa 17 Isaiah 65 verset 17 no murongo wo kwibutsa ko inosi izovaho kuko Yesaya numuvugishwa kenshi byaramushikira akavuga ibintu bitaraba bizoba imyaka 1000 nyuma yiwe hari ibintu byinshi yavuze turimo hari byinshi yavuze tutarabamwo rero yako ravuga ibizoba inyuma y'inosi yumvire Yesaya yako bivuga kenshi imyaka 100 imbere yuko Yesu anavuka ariko no munsi turi hafi imyaka 1000 akarenga 2000 Yesu yaramaze kuvuka ariko Imana yo kuramuvugiramo yerekana yuko hazoba iyindi si n'iyindi juru no munsi ndababwira hari isi turimo turabizi hari amajuru resye ijuru rya mbere rya kabiri rya gatatu ariko Yesaya Imana yo kuramwereka ati ibi byose bizohera ikadusome murongo wa 17 havuga ngo je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre Gonzore ma amajuru mashasha hamwe n'isi shasha no kuvuga yuko isi turiko Imana izoyikuraho ireme iyindi hari indi si inotre terre amajuru twumva hari abamarayika abaserafi twumva amajuru ano heza ajye amajuru yose ngo azovaho ndiko nabisaba mu ijambo ry'Imana abana yavuga ngo ono so rappellera plus les choses passées ngo nta numwe azokwibuka ibyaheze nta numwe azokwibuka iyisi tubona dukunda tubona ko ari nziza ngo nta numwe azosura kuyibuka amajuru ariho no munsi nta numwe azosura kuyibuka ngo eno reviendront plus à l'esprit no mu bwenge bw'abantu ntazosura kwibuka yuko higeze kubaho isi nkiyi nihegeze kubaho ijuru uko rimeze ibintu byose bihari amakosmos izinyenyeri ubona izuba ubona ibicu tubona byose bizovaho reka rero tureke kwibohera ku bintu bizohera kuko urabona yuko isi yashaje ibintu byose gena bimera nabi kubera iki bizovaho hari isi nshasha Imana yateguye hari ijuru rishasha yateguye hari ahantu heza umuntu azobaho ubuzima budashira atamarira atamaganya atakubabara hantu rero niho ndiho Imana yaremye isi n'ijuru ishaka yuko wewe uhitamwo ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukihana ivyaha vyawe kuko ivyaha nivyo bishobora kuzokubuza kwinjira muri iyo si nshasha n'ijuru rishasha ivyo niyo Yohana yavyeretswe mu nyuma yuko ariyo ijuru rishasha n'isi nshasha yabona bimanuka yarivyeretswe kandi bizoba ndashaka kubwira umuntu wese ko aranyuviriza yuko ivyo dukunda gusoma hano muri Bibiliya si bitito si migani si bintu tuyisomera gutyo gusa n'ibintu bizoba bibaho Imana yabivuze bizoba ubu n'ubuvugishwa bw'Imana iyo nyene yivugiye ngo nzorema isi nshasha n'ijuru rishasha Imana izobirema ntibyari biriho ariko zobirema kandi bizobaho ndakwifuriza wewe rero yuko ukoranyuviriza ushobora kwakira agakiza ukihana ibyaha byawe ukaza tugafatanya urwo rugendo guja mu ijuru ukazoba muri iyo si nshasha n'ijuru shasha nta kindi bisaba kwihana ukakira Yesu umwami n'umukiza urashobora kubikora huri cyangwa ushaka kutugufasha uduhamagara kuri 25 11 47 39 plus 257 75 11 47 39. tugeze umwanya w'inyigisho muraze ko kuva ku munsi wa mbere twatanguye kwiga igitabo cyo muri Bibiliya igitabo cyitwa Itanguriro ariyo Genèse abo ari bashasha batatanguye natwe navuze yuko mwe Imana yansunitse yuko two kwiga gusoma Bibiliya yose bizodufata umwanya munini ariko nashaka dutangure igitabo cya mbere Genèse benshi ntibakunda gusoma Bibiliya benshi bandika imirongo gusa ariko ndumva ashaka yuko dusoma Bibiliya tukaja muri Bibiliya tukumva amajambo ari muri Bibiliya icyo adufasha mu buzima turimo uno munsi n'ibintu byo mu bitabo gusa ibintu byo muri kahise gusa byo mu nkuru gusa ariko twumve icyo bitubwira uno munsi twarabonye cy'icya mbere narabasabye ko mu gisoma nizere ko mwagisomye cyose najya ama commentaire canke ibyo nagenda avuga nizere ko mwavyanditse twarumvise rero ingene Imana yaremye ibintu byose yaremye umuco ibintu byose yarimeze nabi byabyataye foroma atakintu kimeze neza ariko twumvise yuko mpwe mu Imana ari hejuru y'amazi yari hejuru y'uwo mwiza ariko Imana ivuze byose byacibije ku murongo murongo 31 havuga yuko Imana yabonye ko byose ari byiza turacare mu gice ca mbere Imana ivuga yuko byose ari byiza ariko ikindi twatahuye twize ko kukurabira ko no munsi nuko mpwe mu Imana yarindiriye gukora igikogwa ndiho afise muzima bwacu hari ishusho hari sanamu nziza Imana ifise kuri twebwe ariko mpwe mu Imana zobikora bijanye n'ijambo gima Imana ishaka kuduhingura kuduhishusho giza nabwiye yuko isi yari yononekaye kubera Lucifer yari yakorotse isi yononekara n'umwiza ariko Imana yasuye kuyihe iforoma nziza kuko twarabonye yuko uretse inyoni n'ibiguruka n'ivyo mu mazi byaremwe ku munsi wa gatanu ariko ibindi bikoko byose n'umuntu yaremwe umunsi umwe wa gatandatu umunsi wa gatandatu niho umuntu yaremwe niho n'ibikoko byaremwe ariko bitandukaniro hagati y'umuntu n'ibikoko nuko Imana yahumekeye mu muntu hama umuntu ni we wenyene Imana yavuze ko yamuremye mu ishusho giwe hariho rero mwuka souffle de vie mwuka w'Imana wagiye mu mwana w'umuntu bigatuma ko umuntu agira ibintu bitatu agira impwemu agira umubiri agira umushaha ariyo ame nashaka tubitahure ivyo yino yuko ibikoko nuko byaremwe umunsi umwe n'umuntu bifise ibintu bibiri gusa bifise umubiri bigagira n'umushaha umubiri n'umushaha le corps et l'âme ariko igikoko cyaba ikiguruka cyaba ivyo mu mazi byaba intangwe ibikoko byosuzi nta mpwemu bifise nta esprit bifise na nahamu zosanga igikoko gifukamye kiyo kirasenga gisenga ikigwamana gisenga igiti gisenga izuba nta nahamwe ku isi uzobisanga ariko ahantu hose ku isi aho uzobona umwana w'umuntu nubwo tobazi Yesu Kristo nubwo tubafise Bibiliya arafise ikintu asenga kubera iki mpwemu iri muri we ifise kamere yo adoration yamishaka kwadora guhimbaza ni ikintu Imana yashize mu muntu kimutandukanya n'igikoko nico gituma naberetse umurongo muri wa Korinto wa mbere cyica kabiri umurongo wa 14 1 Corinthiens 2 verset 14 Paulo avuga ati l'homme animal uvuga yuko umuntu ataramenye Imana atisunke na kimwe amugereranya n'igikoko uvuga yuko abantu bameze nk'ibikoko bakora ibibajemwo ashaze kwica rica ashaze gusambana na sambana uvuga yuko nta tandukaniro iri hagati yawe n'igikoko nizere ko mwasomye icyo gice cyose ndashaka rero uno munsi tugiye tutandukire gice cya kabiri Genèse chapitre 2 gice cya kabiri itanguriro gice cya kabiri tuvuga gusa ingene Imana yarangije umunsi w'indwi kuva kuri verset 2 a 3 murongo wa kabiri n'uwa gatatu havuga yuko umunsi w'indwi le 7e jour Imana yaciruhuka no umunsi wa karuhuko le 7e jour ecu umunsi wa karuhuko kandi murongo wa gatatu ngo Imana ica wuhezagira irawusanctifya iraweza kuko yaciye iruhuka ibikorwa byose yari maze ikora kuva ku munsi wa mbere kuri wa gatatu cyo bisigura ni iki uwo munsi w'indwi wari umunsi w'indwi yari 7e jour ku Mana ariko wari umunsi wa mbere ku muntu kuko umuntu yaremwe umunsi wa gatatu umunsi w'indwi wari umunsi wa mbere icyo ni ikintu cyiza cyane kumva yuko umuntu yatangiye kubaho ashikira mu karuhuko birafite icyo bisigura no munsi yuko hari akaruhuko Imana duteguriye ni nacyo gituma Imana yamuremye umunsi wa nyuma wa gatatu kugira imwereke yuko ibindi byose niyo yabiremye umwana w'umuntu yaje asanga byose yabiremye kuko yagisha avuga ati je na Imana twararemye waruhari igihe yarema ibiguruka imerema ibyo mu mazi yarema umuco yarema ibintu byose biboneka n'ibitaboneka umwana w'umuntu siho yari umuntu yatanguye kubaho ku munsi wakaruhuko umunsi windwi. Icyo bisigura ni iki? Icyo bisigura nuko Imana yashatse kumwereka ati wewe banzuze uruhuke hama tugirane imigendranire. Imana yaremye umuntu ugira abagendranire imigendranire. Hanyuma niwe maragiranire imigendranire na jewe umunsi wa mbere cutangura kugenda gukora so bibona mu ndwiza genda urabitongo genda ukora ibintu byose ariko umunsi windwi hamwe na jewe. Ni ikintu by'agaciro cyo kwanza kugendana imigendranire n'Imana imbere yo kwiruka mu bindi byose. Ibyo bisigura neza mu ndwiza ariko meda basaba kwa mbere muzo mwasomye igice cya kabiri cyose kugira ntangure kubasigurira mwamaze kuwasoma. Mugire weekend nziza rero nizere yuko tuzorangiza no nyigisho mwasomye igitabo cyose citangurira.